imumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutse mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi
urakoze Fidel turahera ha muri Leta z'Ubumwe za Amerika Amerika jo ku munsi wa kabiri yarafatiye ibihano bishasha bamwe mu bategetsi ba Irani barenga 10 hamwe n'amashirahamwe bagirizwa guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu bibihano bitumbereye abahohoteye abari mu myirekano abahohoteye abatavuga rumwe na leta hamwe n'amabohero arimwo abanyororo baborezwa igufa haruhandi ya Irani ubushikiranganje kwikigega bwarashize kandi abategetsi ba Siria batari bake ku rugo rutonde rwirabura nabo bagirizwa guhohotera abanyepolitike hamwe no gukoresha ubumara bwa gaze mu bitero bagaba ku banyagihugu uwundi yahanywe n'umukuru w'iperereza ry'igisirikare cya Uganda iperereza rongoye riregwa kuba ryarakubaguye bikomeye abantu ryafashe nibahura ubwenegihugu bwabo hamwe n'imyemerere yabo ya politike ibi bihano bifashwe imbere y'inama kuri demokarasi igiye kubera ha muri Amerika muri iyindwi muri Amerika kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarabwiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ko Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya bicuditse batewe impungenge bikomeye ku bwinshi bw'abasirikare b'Uburusiya bari ku rubibe na Ukraine hari mu nama abo bategetsi bagiranye ejo bakoresheje ubuhinga bwa video Presidency ya Amerika White House yavuze kandi ko batazohengeshanya gufata ibihano ruhasha mu by'ubutunzi mu gihe Burusiya gotera Ukraine Presidency ya Amerika yavuze kandi ko abo bategetsi baganiriye bemeranya ku isi ikeneye umutekano n'amahoro hatibagiwe no kuvuga ku bitero mu buhinga bwa none biva mu Burusiya bitegwa aha muri Amerika abategetsi ba Amerika bakeka ko Ukraine ishobora kuzoterwa mu ntango za 2022 Ibiganiro byo kunagura amasezerano ya nuclear amakungu yumvikanye na Iran mu 2015 birasubira gutangura ejo ku munsi wa kane urongoye intumwa za Iran muri ibyo biganiro yabashikirije ejo ku munsi wa kabiri mu rugendo arimwo i Moscow mu Burusiya ibiganiro byari byasubiye gutangura ku itariki ya 29 z'ukwezi kw'11 inyuma y'amezi 5 byarahagaze ariko ba diplomate baremeranije ku munsi wa gatanu kujya mu buruhuko kugira intumwa zisubire kubonana n'ibihugu byabatumye mu Bufaransa ukekwa kuba ariwe yishe umumenyeshamakuru yamuka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi yarafatiwe ku kibuga cy'indege Charles de Gaulle hanze y'umugwa mukuru Paris ejo ku munsi wa kabiri aya makuru yatanzwe n'ubutungane igipolisi hamwe n'abakorera kuri icyo kibuga cy'indege Khashoggi yaba muri Amerika yishwa ciwe ibihimba by'umubiri muri konsira ya Arabia Saudite Istanbul wafashwe azwi ku izina rya Khaled Aed al-Utaibi yahoze mu bacungera umutekano ku kirimba cy'umwami wa Arabia Saudite nk'uko amakuru ava mu gipolisi cy'u Bufaransa abivuga abategetsi b'u Bufaransa bavuga ko akiri kare kwemeza nimba agiye guca arungikwa vuba muri Turukiya mu gisata cy'impunzi umukuru w'igisata cyabonekijejwe impunzi Filippo Grandi aragabisha ko ashobora kuboneka impunzi nyinshi zihungira hagati mu gihugu no hanze ya Afghanistan mu gihe icyo gihugu kitofashwa mu by'ubutunzi Grandi avuga ko ivyo bishobora kutaba mu gihe amakungu yokora yihuta mu gufasha kugira ubutunzi bwa Afghanistan busubire kunagugwa kandi n'imfashanyo z'amafaranga zisubire kwinjira mu gihugu avuga ko ubutunzi bw'igihugu bwasubiye hasi cyane kuva aba Talibani bagarukiye ku butegetsi amakungu agaca abukura ko amaboko
Urakoze arabisi bigira imana kudushikiriza ayo makuru Abanyororo barenga 38 baraguye mu muriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa mbere uca ari kuwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega riri ku ngwa mukuru wa politike y'u Burundi.
Kuri abo bantu 15 bari bapfunzwe, 38 bose bitabye Imana, 12 bitabye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bagundana bakaba none basohoka.
Uyo ni Vice Perezida w'u Burundi Prosper Bazombanza. Mu Rwanda hari abanyagihugu bo muri sektori zitandukanye zo mu karere ka Bugesera basaba kubugururira amavuriro yagenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo kuwa kane azogira inama yerekeye demokrasi izohuza abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi umuriro waradutse mu ijoro ryo kuwa mbere buca ari kuwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega riri ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Abarongoye iryo bohero bemeza ko bataramenya icateye uwo muriro. Ibindi kuri inkuru na Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru ya mbere yuko ibohero rikuru rya Gitega ryahiye ryatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye Ijwi rya Amerika ku muriro wadutse kuva nk'isaha 10 mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu banyororo batangarije Ijwi rya Amerika ko iryo bohero rigizwe n'ibice birenga 5 byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi. Umwe muri bo yagize ati, "Nta kintu na kimwe twasohoye, impuzu, ibyo kurya, ibyo kwifuka, imatera n'ibindi byahiye." Hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye. Icegera c'umukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganje 4 w'ubutungane w'amagara y'abantu w'intwaro yo gate mu gihugu n'uwo gushigikirana. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyeshamakuru igitigiri c'abahasize ubuzima.
Kuri abo bantu 15 bari bapfunzwe, 38 bose bitabye Imana, 12 bitabye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bagundana bakaba none basohoka, hanyuma 26 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane bwose, ama kandi 69 bakomeretse cyane. Muri abo rero 34 bari ngaha ku bitaro bikuru by'Igitega baciye baza kuvurirwaho.
Nawo biruko amakuru ava mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare ryagiye gutabara abanyororo, avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi ku ico gitegire gishobora kurenga cane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero. Ico bikoze Bazombanza yavuze n'ico amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro leta icayemera kuvuza abakomeretse no gushingura n'iteka abitavye Imana.
Sida nta n'ikintu cavuye ko mu matohoza ikakurikiranwa, biragaragara yuko vyavuye kwitwatu tume twita installation anarchique bagenda barakwiguma cana kasingi wewe ndacana hirya no hino kwa shabizi za telefone chabi udutara hirya no hino ama ninzu mwana nisari tizabuwa chane ama yocho misita kieza kiyaduka hachi haduka harasha chane kuhusi hato kombe nubwo byashyize mu ijoro twakengurutse kuko uravye abantu 15 wabugane ngaho bintu bitatu kijoro gitumbuka degazikarizo mwumvise hariho umwanya wo gukengurutsa umukama kuko byashobora kuba bidusumba.
Aha bamwe mu banyororo bemereye Ijwi rya Amerika kugutabara kwatevye kuko haheze amasaha arenga 2 ataka imodokari kizimya umuriro bita kizimya moto kirahashika. Kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere yuko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike, hari habaye ubusuma bw'amadosi arenga 1000 harimwo n'ay'abanyororo. Umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona. Umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamo amadosiye hamwe n'ibitabo byanditsemo abafunzwe mu ibohero rya Gitega cahiye. Maitre Janvier Bigirimana atwara ishirahamwe ryigenga Turuno La Page akaba no mu runani rw'abashingwamanza Kavib yabwiye Ijwi rya Amerika ko ivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano. Uwari no mu baharanira agateka k'abafunzwe abona ko hakwiye kuba amatohoza gihuta yigenga
mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane nubwo iyo sentara tari yo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo ntawo reka kugira amakenga yuko nayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba kubindi kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'u Burundi acungirwe shanke yubatswe
iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga mirongo ibiri ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga igihumbi n'amajana atanu na mirongo itatu gushika uyu munsi abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na gatandatu ryari rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga amajana ane. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda hari abanyagihugu bo muri sekitori zitandukanye zo mu karere ka Bugesera basaba kubugururira amavuriro yaragenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko kuba amavuriro bakoresha yarugaye imiryango byabagize ko ingaruka zikomeye kurushiriza. Idonido kuri inkuru na Eric Bagira Ubusa.
Ubwo radio Ijwi rya Amerika yageraga mu mirenge ya Rweru na Gashora mu tugari twa Nemba na Kabuye yo mu karere ka Bugesera yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de sante yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo. Igihabanye n'ibyo ayo mavuriro ubu yafunze imiryango. Uyu mubyeyi Ijwi rya Amerika yamusanze mu kagari ka Nemba hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi aturiye ivuriro ryo mu kagari ka Nemba, ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona. Uyu muryango wabuze ayucira nayumira.
Ubu nyine njyewe ndarembye cyane, ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba. Twarahinze turihinga, bashyize mu rwiciro ntakwiriye rwa gatatu rwamezeho. Mfite ikibazo rwose cyo kuvuga umeze nabi. Ubwo nindimo kubana wenda ndamutse ntapfuye nashakisha ukuntu nguzaguza amashakisha nkareba ukuntu natanga mituweli.
Uyu mubyeyi uvuga na gahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri ibi bihivuriro ry'abafashaga rifunze iyo umubyeyi yafashwe n'ibise mu gicuku biba ari ibindi bindi.
Ninjoro nyine wenda ufashwe n'inda kiba ari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye. Kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane nzangwa ubwo nyine biba ari ibintu bikomeye. Bidafite ibihumbi bitatu ntabwo wajya kubyutsa umuntu risasa barakoresha n'imisozi abarurira nawe nta nyungu aba afitemo.
Z'abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye, ahubwo n'abajyanama b'ubuzima ubutegetsi bwabashyiriyeho nabo ubwabo barabishimangira. Uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba, hamwe mu haboneka ivuriro ry'ibanze rifunze.
Biratubangamiye, none se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba ninjoro twivuriza hariya ku Rweru? Byibuze ninjoro ni ibihumbi bitatu kuri moto. Nubu ngubu marariya cyakora cyo hoho umujyanama w'ubuzima aravura. agufatira tederi yabona ari positive akagwa kwa ritemi.
Muri ibi bihahubatse amavuriro yibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo. Abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze baburaho kwikinga
nko gutanga ibyo binini muri kampanye by'inzoka. Kwagiye kubitanga hariya dukorera hanze kubera yuko agize gute hafunze. Tubabaje se meze bitatubaza mudugudu mufunguzo bazaramutse ku murenge. Ariko nk'ubwo ngubwo byagenze gutyo dukorera nka site hariya cyangwa tugakorera hano mu mudugudu tukajya nk'ahantu mu giti tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana.
Munsi y'igiti.
Ibi biraho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahamye.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye bwana Richard Mutabazi, meya w'akarere ka Bugesera, ariko niyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone y'ingendanwa. Meya Mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi ariko ntacyo yasubije kubazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro. Ku ruhande rw'umurenge wa Rwerubo bemerejwe rya Amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba. Bwana Gaspar Gasirabo n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Rweru.
Akoreraga uwigenga umuganda wigenga agahiye serivisi abaturage kugira ngo boye kwirwa bajya kuri centre de sante. Mu minsi ishize rero yarasezeye ko hari gushaka kuri wa musimbura.
Murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari?
Kurundi ruhande rubandaho bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye.
Turibuza ko badukingura ivyo no kuri nkangira urugero rwaye n'umugongo n'iki wajya bakaguca 2000 ariko ukabifatira hano hafi ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha kuko nk'ubuzima bwaha buragoye amazi n'ukugura buri kimwe cyose kandi aho tugera dupagasa n'ukuri.
Icyifuzo rero dufite nuko badukingurira tukajya twivuriza hafi. Ikina nanone bakareba uburyo mitiwere bajya badutunini tugaragara. Ku mwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukwere ubuvugizi mudushakire bakatubwira yego biraza ariko twarategereje nyine nuko twararikiye.
Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ukwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka. Amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cyabo ariko inyubako atari izabo, na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'2018-2019. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika, nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka. Ahabugira ubusa ijwi rya Amerika Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Tugushimire Eric. Mu Burundi umugambi utavuga rumwe na Leta Senera uvuga ko abanywanyi babo barenga 200 bahagaritswe barapfungwa kuva hagiyeho Leta nshasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Eroje buri kaneza niyo nkuru dufite ari Nairobi muri Kenya.
Mu kiganiro cyihariye n'ijwi rya Amerika agatorwa yemeza ko urwego rwa politiki mu Burundi rwugaye amenyesha ko abatware nka bose kuva mu mazone ugaca mu makomine intara n'ubushikanganje butandukanye hatibagiwe ibindi bisata bya Leta baturuka mu mugambwe umwe gusa ariwo CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abazwa no kubona ingingo zose zifatwa atabundagishwa inama atari CNDD-FDD gusa. Rwasa yemeza ko hatari hake mu gihugu umugambwe wiwe uburabuzwa n'abajeje intwaro babuza gukora rwa wemerewe n'amategeko. Ikimutangaza kurusha n'ukuntu atanga ingo n'imwe yisungwa kandi atansigura zitangwa yose nere ibujijwe bikorwa. Umukuru w'umugambwe Senere yemeza ko kuva mu kwa gatandatu 2020 abanywanyi biwe barenga 200 bahagaritswe yatamvo, abarenga 200 baburirwa irengero hatavuzwe aborezwe igufa. Agatorwa
kuva amatora ya 2020 arangiye agakomye kose birukanka gufata abasenere, birukanka gufata abahoze mu gisirikare cya Leta. Hari abarenga 200 bamaze gufatwa kuva muri icyo gihe atamitahe. Hari abarenga 200 bamaze guhasiga ubuzima n'ababuzwe irengero. Mugabe kibabaje n'uko umenga hari abantu barengeye amategeko ugasanga abantu barafashwe baragiye bajanye muri documentation barahondaguye abantu n'ukumugara bakavayo bamugaye rimwe na rimwe kuvyagirije bitagira ifatiro. Urashaka kwagiriza nk'umuntu afite imyaka 60 watonze ibigwanisho ntavyo mufatanye bakora n'abarobera. Abarobera ntushaka kuvuga ngo bari hehe ni bande. Ni ingendo yo kugira ngo umugambwe CNDD-FDD ube wonyine.
Rwasasigura ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kuko kubwiwe hari raporo zitari nkataronka. Mugabe avuga ko imirwi ya mutoteza yayize kuva kera
arabikora ni babandi nyine nabajejwe iperereza hirya no hino. Ni rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ni igipolisi mugabo ugasanga kenshi abantu baje kwagirizwa ibintu mu mugambwe SNL twe tutarimo umugambwe SNL twebwe nta by'intambara turimo mugabo abantu bose kumva babagiriza ngo biroberi ngo imigwingo y'abagwanyi ngo ibiki n'ibiki hari nk'abafashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni kintu gisanzwe mugabo abantu ngo bari kubatoza amafaranga ngo y'abagwanyi
mu bushiganganje bw'intwara yo hagati n'umutekano bujejwe imigambwe bavuga ko ayamakuru batarayo Ijwi rya Amerika ryanashatse kumenya ikindi migambwe bivuga ko byagera ihuriro ry'imigambwe mu Burundi. Felicien w'u Burundi yirongoye yatubwiye ko ibi bishyikirizwa n'umukuru w'umugambwe SNL guhuguza.
Mera nk'utangaye gatoya. Ihuriro ry'imigambwe ndongoye twebwe ibibazo nk'ibyo ntibinavugwa. Ubu turi ku kivi. Abo bantu abatotezi wabafatwa ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe. Nibaza ko boza tugafasha tukabwira iyo leta bavuga bati bafatwa na leta cyangwa kona leta iyo leta tukayibwira urumva rero twebwe ngahavira tutangaza gose yateye akagere urunani nibaza kubona yuko umugambwe wiwe udaseruka mu ihoro ry'imigambwe ati rero ngume ndondera uko no uvuga ngume nerekana komba
ariko amashira hamwe nka IDH be akora amatohoza ku Burundi yase cyahuriza ko narwasa kahanateza cyane umushakashatsi mukuru muri IDH
les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions
yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imirwi y'abagwanyi aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka tenere akenshi bahagarikwa atamategeka akurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa ku bagwanyi
emprisonner et torturer leurs opposants présumés
mu mezi ukwezi kw'icyenda mu nama y'akuriho na leta i New York Perezida Evariste Ndayishimiye yabeshuje byinshi mu by'inzego ziwe zagirizwa yemeza ko n'imigambwe yose ihabwa ijambo mu ngingo zifatwa rwasa bavuga ko abyumva nk'umugani
hari naho rero bice binyurana nimba bavuga yuko ibyo bakora baba babyumvikanye n'imigambwe byogenda gute ngo usubire wagirize umugambwe ucanyuriya ko uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho mbega abantu babagishwa inama n'ingingo hanyuma bakiyumvira kugwana erega kugwana si umunezero kugwana ni kwiyahura barakwiye kwikibuga nimba biyumvira ko abantu bashobora kuja mu ntambara nibakosore ivyo byotuma abantu baja mu ntambara ikebuke impera n'imperuka iki gihugu n'icy'abarundi bose ntibizokwama mwene uko abarundi hazogira igihe bavuga toya
mugambwe sanere kusamamuka mwene na Sende Defde ko bavyawe n'umuhari wo rwanira mu ishamba ari wo parpe hutu FNL uburongoye yahoza ari umukuru w'abarwanya ubutegetsi bafashe ibirwanisho yatsinzwe mu matora yo mwaka uheze nkuko byatangajwe n'umurwiseni utunganya amatora yaronse amajwi 18% kw'ijana mu gihe uwo bahiganwa ubu ari Perezida Evariste Ndayishimiye yaronse 38% n'ibice 70% naho sentare yubahize bwizwa nshingiro atakuri yamuhaye agatorwa asanu baracemeza ko mu 2020 yibwe ingoma eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Amerika muri kaise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi
Ngaramutse neza ku itariki ya munani y'ukwezi kwa 12 mu 1953 president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dwight David Eisenhower yagejeje ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye ijambo ryamenyekanye cyane ku izina rya Atoms for Peace yasobanuriye isi yose bwa mbere na mbere ko ingufu za nucléaire zishobora gukoreshwa mu buzima bwa gisivili ni ukuvuga mu rwego rw'amahoro turarebera hamwe muri make cyane ingaruka n'inkurikizi z'iryo jambo ikaze mu kiganiro Amerikana mu 1953 hariho intwaro kirimbuzi bomba atomike mu gifaransa 1300 zari mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete z'icyo gihe hari hashize imyaka 8 Amerika ivumbuye bwa mbere na mbere kandi ikoresheje bomba atomike nabwo bwa mbere na mbere ubwo yazirasaga ku miji ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani President Eisenhower wari warabaye generali w'inyenyeri 5 mu gisirikare cy'Amerika kugera mu 1948 yarazi neza amabi ya bomba atomike. Mu ijambo rye mu muryango w'abibumbye yaravuze ati,
I feel impelled to speak today in a language that
ni ngombwa kuvuga ku kintu gishyashya. Nkanjye wamaze imyaka myinshi mu mwuga wa gisirikare sinakagombye kukivugaho. Icyo kintu gishya ni intambara y'intwaro kirimo.
That new language is the language of atomic warfare.
President Eisenhower yasobanuye uko amahanga yari yaratangiye kurushanwa gukora intwaro za kirimbuzi n'ububi bwazo. Yatanze ibitekerezo bibiri, kimwe cyo gushyiraho urwego mpuzamahanga rwo kubigenzura, rwaje kuvuka koko mu 1957 rwitwa Agence Internationale de l'Energie Atomique AIEA mu Gifaransa, n'icyo gusangiza isi yose ubuhanga Amerika yari ifite bwa nucléaire mu rwego rw'amahoro aho kubukoresha mu rwego rwo kurimbura imbaga. Yatanze ingero zimwe na zimwe nko kububyaza amashanyarazi, kubukoresha mu buganga no mu buhinzi. President Eisenhower yashoje ijambo rye agira ati,
The United States pledges before you and therefore before the world.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahiriye imbere yanyu n'imbere y'isi yose ko ifite ubushake ndakuka bwo gutanga umusanzu wo kurandura ubwoba buterwa n'intwaro kirimbuzi no kwitanga n'umutima wayo wose n'ubwenge bwayo bwose kugira ngo ubuhanga bw'igitangaza bwo kuvumbura bugirire akamaro ubuzima aho kuba intwaro. Ijwi ry'Amerika. Imigambi ya President Eisenhower yatanze uwuhe murage? Abahanga bemeza ko bitahagaritse isiganwa ryo gukora intwaro kirimbuzi, ahubwo hamwe na hamwe ndetse ari na Amerika ibifitemo uruhare. Dufate ingero ebyiri. Ku rubuga rw'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amateka ya siyanse cyitwa Science History Institute, gishamikiye kuri kaminuza ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turahasanga ko Amerika yanze gusangira ubuhanga bwayo n'ibihugu itari ifitiye icyizere, nyamara n'ibyo yizeye byarayitatiye. Ubuhinde nicyo gihugu cya mbere Amerika yahaye ku buhanga bwayo mu 1955 inigisha abanyabwenge b'Abahinde kubukoresha. Hashize imyaka 19, ku itariki ya 18 y'ukwa gatanu 1974, Ubuhinde bwaturikije bomba atomika yabwo ya mbere na mbere bwikoreye. Naho ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turahasanga ko Amerika ariyo yashingiye na Irani fondation ya gahunda yayo ya nucléaire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye ubumenyi Irani hagati y'umwaka w'1957 n'uw'1979. Icyo gihe hari ku butegetsi bw'umwami w'abami Mohamed Reza Pahlavi wari inshuti magara ya Amerika. Ubufatanye bwa Amerika na Irani mu bya nucléaire bwahagaze mu 1979 Mohamed Reza Pahlavi amaze guhirikwa ku butegetsi. Aho kugira ngo Irani ikomeze ikoresha ubuhanga bwa nucléaire mu rwego rw'amahoro, yatangiye kubukoresha mu rwego rwa gisirikare, none na n'ubu ihanganye n'ibihugu by'ibikomerezwa. Nubwo bimeze gutya bwose ariko, imigambi ya President Eisenhower yagize n'akamaro kanini cyane mu buzima bwa gisivili. Yabyaye AIEA mu 1957 n'amasezerano mpuzamahanga ya mbere abuza gukora intwaro kirimbuzi mu 1968. Ubu kandi koko n'ibihugu byinshi ku isi nk'uko mubizi bikoresha ubuhanga bwa nucléaire mu buvuzi, mu buhinzi, mu mashanyarazi no mu zindi nzego zitandukanye z'ubuzima bwa gisivili. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwahisemo gukurikirana radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Tubifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Radiyo nziza y'icyitegererezo, Ijwi rya Amerika. radio yanjye radio yawe.